ndi kureka. Baby niwe wanje, baby niwe wanje, baby niwe wanje, nindaira ati ndi kureka.
From the Western Uganda, Muto Da Heroes.